iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radishwe ya Amerika yavugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ya Amerika. Abadushakira kuri internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka ikaze mu makuru yo kuri nosa.
John Williams Ntwari yerekanye ko dukurikije ibibazo biri mu Rwanda no muri kariya karere atagira aho abogamiye, n'umunyamakuru uvuga amakuru uko ayabona.
Umunyamakuru w'umunyarwanda John William Ntwari yitavye Imana yari mu bantu batatu bahawe igihembo c'amahoro citiriwe Victoire Ingabire Umuhoza. Uwo rero yari Madame Perpetue Mutamutse wo mwihuriro mpuzamakungu ry'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro. Kuri uyu wa kabiri, u Rwanda rwashikirije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiziga bibiri by'abasirikare rubishishije mu murwi ushinze kugenzura ibibera ku mupaka mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi guhera kuri uno wa kabiri, abakozi bo mu biro vya Prezida w'u Burundi, abo mu biro vy'icegera ciwe n'abo mu biro vy'umushikiranganji wa mbere babwirizwa gutangura umunsi wabo w'akazi n'amasengesho y'iminota 30. Abagwanyi b'umugwi Al-Shabab eje ku munsi uno munsi wa kabiri basubiriye kwigarurira inkambi y'igisirikare iri mu ntara ya Jubaland mu bumanuko bwa Somalia bari baratakaje mu gitero c'inteko za leta mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Aya makuru hamwe na yandi twayabateguriye nihagira umuja ikaze neza. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, igihuhusi Freddy kizogeramira inshuro igira kabiri igihugu cha Mozambique ku munsi wa gatanu w'iyindwi mu bishika gake. Ni nkuru n'umugenzi wacu Fidel Niyongabo adushikiriza.
Ni mu gihe ico gihugu cari kikiriko kiratora koyoko inyuma y'ingaruka z'inshuro ya mbere y'ico gihuhusi nyene yabaye mu kwezi guheze. Iyo nkuru yatangajwe n'ikigo gikurikirana ikirere cyo mu karere uno munsi wa kabiri. Icyo kigo cyagabishije ko igihuhusi Freddy kizokongereza ingufu zacu ku munsi wa kane imbere y'uko gishika muri Mozambique mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu rishira umunsi wa gatandatu. Bitegekanijwe ko gishika ubwa mbere mu ntara ya Zambezia iza mu kibanza cya kabiri mu gihugu mu ntara zibamwo abantu benshi. Kuba igihuhusi Freddy cyasubiye kwiyadukiza byatangaje abakurikiranira hafi ikirere. Kubera ico gihuhusi kiguma gihindura inzira yaco, congereje ingufu zaco inshuro zine, casinzikaje ibice vyo mu buseruko bw'izinga rya Madagascar mu kwezi guheze imbere y'uko gitera kigana Mozambique, aho cahitanye abantu 21 muri ivyo bihugu vyompi. Ico gihe cagize ingaruka ku bantu 213,000, congera gisambura inzu zirenga 208,000 ku mugwa mukuru wa Mozambique Maputo no mu ntara zihegereye hisunzwe bitangazwa n'ikigo c'igihugu kijejwe guhangana n'ibiza. Mu nyuma yaho igihuhusi Freddy casa n'icyazimanganye imbere y'uko gisubira kwiyadukiza mu mazi y'ibahari yegereye Mozambique. Mu ntango vyasa n'uko cari ko gitera kija muri Madagascar ubwira kabiri, yamara carahinduye inzira yaco gitera kigaruka ku butaka bwa Afrika. Ikigo gikurikirana ikirere c'ishiramwe mpuzamakungu ONU kimenyesha ko igihuhusi Freddy kigiye kuba igihuhusi kizoba kimaze ikiringo kirekire mu mateka y'isi inyuma y'uko giciye mu ibahari Indian Zima mu kiringo c'ukwezi.
Handi naho munyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres uno munsi wa kabiri yagize urugendo muri Ukraine aho agiye kubonana na perezida w'icyo gihugu Volodymyr Zelensky. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umuvugizi wa Guterres Stéphane Dujarric yamenyesheje ko Guterres yashitse mu gihugu cha Pologne agana Ukraine. Vyari vyitezwe ko ashika ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev mu ijoro ry'uno munsi kuwa kabiri imbere y'uko abonana na Perezida Zelensky mu gitondo cejo kuwa gatatu. Bazoganira ku vyerekeye umugambi wo kurekurira Ukraine, kubandanya gushorera hanze ingano n'izindi ntete hamwe n'ibindi bibazo bitegekanijwe ko Antonio Guterres ava muri Ukraine ejo kwa gatatu ashike ku cicaro cishiramwe muzamakungu on in New York ku munsi ukurikira tabirenga ngaho byamenyeshejwe ku rugendo rwiwe n'urugendo rwiwe rugira gatatu inyuma y'ingendo yagize muri Ukraine mu kwezi kwa kane no kwezi k'umunani mu mwaka urangiye w'2022 hari nyuma yo ku Burusiya buteye Ukraine ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022 mu kiringo cy'umwaka urangiye Guterres yaragerageje inshuro zitari nke kuba umuhuza hagati ya Ukraine n'Uburusiya mu rugendo rwa mbere yagize muri Ukraine inyuma yo kwico gihugu gitewe n'Uburusiya Guterres yavuze ko atansiguro ingwano yo muri Ukraine ifise mu kinjana cya 21
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hijya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu Fideke ngundikije na Fide Nyongabo badushikirije tubibutse kandi ko mushobora gukurikirana ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com reka tukubitire muri Somalia igitigiri muri Somalia abagwanyi b'umugwi El Shabab ejo ku munsi wa kabiri barasubiriye kwigarurira inkambi y'igisirikare iri mu ntara ya Jubaland mu bumanuko bwa Somalia bari baratakaje mu gitero c'inteko za leta mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ni inkuru dushikirizwa na Fide Niyongabo
umugwi ya Shabab wakoze igitero ku ikambi y'igisirikare irahitwa Janai Abdal hafi birometero 60 mu burengero bw'igisagara kiri mu kivuko cha Kismayo umusirikare w'intwazangabo Abdullahi Hussein yabitangarije itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters yamenyesheje ko mugwi Al-Shabab waciye uburyo bwo guhanahana makuru muri ico gice kandi ko leta yarungitse abandi basirikare abasirikare ba leta n'abagwanyi baserukira imiryango bakorana nabo baragwanije bikomeye mugwi Al-Shabab korana n'umugwi Al-Qaeda mu mwaka uheze yamara uwo mugwi wagumye werekana ubushobozi bwawo bwo kwivuna ibitero bikomeye ku ruhande rwawo ntangwano yabaye mu ndwi irangiye ibyo byatumye haba urukurukuru muri Somalia ku bitero by'inteko za leta byahagaze yamara leta yatangaje ko yahagaritse ibyo bitero mu kiringo gitoyi imbere y'uko itangura inshuro ikurikira ibikorwa bya gisirikare
Igitigiri cy'abafasoni bibungenze bafungura nabi cyari yongereye mu bihugu 12 bihanzwe ni kibazo cifungurwa ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Frederic Mundikije
Icyo gitigiri cyari yongereye inshuro 25% kwijana muri imyaka ibiri heze mu bihugu bigaramiwe n'ibiciro byifungurwa biguma biduga bivuye hanini ku ngwano yo mu gihugu cya Ukraine Inkuru yatangajwe uyu munsi kwa kabiri n'ishyirahamwe gitaho ibibondo UNICEF umunsi umwe imbere y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu hariwe abakenyezi gufungura nabi bishobora gutuma abafasoni bibungenze hamwe na bonse bagira amagara make kuko umubiri wabo utaba ugishoboye kugwanya indwara bakanagira ingorane mu kiringo bibungenze hamwe no mu kwibaruka ibihugu bimwe bimwe byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara byarabayemo ibitigiri ibiri hejuru y'impfu z'ibibondo zitewe n'ingorane zitandukanye abana 1,051,000 ku isi bose bafise imyaka iri munsi y'ibiri usanga ari bagufi bakaba ibikuri ugereranije n'ukuntu bari kuba bareha kuri iyo myaka bivuye hanini ku kurya nabi abandi bana bangana n'igice cy'ico gitigiri baba bagufi igihe bakiri mu nda y'abavyeyi babo canke bakaba bagufi mu mezi ya mbere y'amavuko nk'uko ivyigwa vyabitohoje vyerekana
kongere tubibutse ko mushobora kuronka yandi makuru yacu kuri site ya internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ubu naho tuje mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika Guhera kuri uno munsi wa kabiri abakozi bo mu biro vya president w'u Burundi abo mu biro vy'icegera ciwe n'abo mu biro vy'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu babwirizwa gutangura umunsi wabo w'akazi n'amasengesho y'iminota 30 ibindi mugenzi wacu Diane Ninahazwe arabidushikiriza Ikete ryatewe ku mukono na Colonel Aloise Sindayihebura umuyobozi mwishikira ajeje ibibazo vya gisivile mu biro vya President Evariste Ndayishimiye rivuga ko ico gisabisho kizora gitangura imisi yose y'akazi kuva saa moya n'inusu kugera saa mbili z'igitondo. Iryo kete risigura ko ino ngingo yafashwe ije ikurikira ico biro vya President w'u Burundi vyise ubutumwa President Evariste Ndayishimiye yahaye indongozi z'ibisata bitandukanye vy'u Burundi kw'igenekerezo rya mbere ukwezi turimwo, azibwira ko ibisata vyose vy'igihugu bibwirizwa gushiraho umwanya wo gusengera igihugu. Ijwi rya Amerika ryabajije amasoko yaryo mu biro vya President w'u Burundi nimba isengesho ry'uno munsi ryabaye naryo rigira riti: erega sibishasha dusenga kuva tucimukira kwa ntare, gusa ubu bisa nk'itegeko rizohava rivyara ukudodoberezanya no kwikekana bitari ngombwa. Uzocegwa ko ari nk'itegeko bizogenda gute? Utiko zigisabisho nawe bite? Isoko ryacu mu biro kwa President Evariste Ndayishimiye ryabandanije ritubwira ko iyo minota 30 iharugwa masaha y'akazi atangura igihe c'isaha imwe n'iminota 30 z'agatondo mu Burundi. Twagerageje kurondera abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo twumve ko boduha insiguro zirenze iziri mu itangazo rimenyesha ino ngingo, ariko turabakena. Madame Rosine Guilaine Gatoni avugira President Evariste Ndayishimiye, akaba ari nawe ajeje gutanga amakuru mu biro vyiwe, ntiyitavye telefone yacu inshuro zine twamurondereye ko iyo tuza kumubona twamubaza nimba utazokwitabira ano masengesho y'imisi yose hari itegeko ry'akazi azobarenze, n'ico President y'u Burundi ivuga ku myidogo y'abasanga iby'amasengesho bitari bikwiye kuba nk'itegeko. Kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi waratunganya amasengesho. Ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza, amasengesho yategurwa yabatunganijwe cyane cyane n'abapasiteri bo mu madini y'abaprotestanti. Pierre Nkurunziza yari umuprotestant. Umuhisi Nkurunziza amaze gushengera President Evariste Ndayishimiye w'umukatolika yamusubiriye, yarabandanije nawe nyene uwo mugenzo wo gutegura amasengesho utigeze uranga izindi ntwaro zabanjirije CNDD-FDD. Ahatandukaniye amasengesho ategurwa ku butegetsi bushasha bwa President Ndayishimiye nuko ayo atangurira mu maparuwase katolika, kandi ayaba ku mwaka ku mwaka akaba azwi kuko yanditswe. President Ndayishimiye yashizeho ingingo itunganya amasengesho ahuza amadini yose kabiri mu mwaka, kuwa kane wa nyuma w'ukwezi umugambwe akomokamo CNDD-FDD ukabwiriza zwa gutunganya amasengesho abera mu ngoro z'imigambwe zose ziri mu gihugu. Umwe mu bandi bayagiye ijwi rya Amerika ntibashime ko amazina yiwe atangazwa, yagize ati: kuva na kera umwami yari afise inshingano ziwe, umuherezi akagira iziwe, umuvugishwa akagira iziwe, abategetsi naho baba bakunda Imana sibo bajeje gutunganya amasengesho y'igihugu.
Kuri uyu wa kabiri u Rwanda rwashikirije Republika ya Demokrasi ya Kongo ibiziga bibiri vy'abasirikare rubicishije mu mugwi washizweho ushinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga bigari. Ni inkuru twateguriwe n'umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Gloria Tuyishimiye.
Uku guhererekanya imirambo kwabaye hagati y'igisirikare cy'u Rwanda n'itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga bigari ari naryo ryari rihagarariye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni igikorwa cyabereye ku bitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu kuri wa kabiri. Aba basirikare babiri baje gutwarwa n'igihugu cyabo bishwe barashwe n'abasirikare b'u Rwanda babashinja kuvogera umutekano w'u Rwanda nk'uko rwagiye rubitangaza. Imirambo y'aba basirikare yasubijwe mu gihugu cyayo ni Yasambwanze Nzedidie na Kasereka Manumalu. Uwa mbere yishwe arashwe tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize mu gihe cya saa sita z'ijoro. U Rwanda rwamushinje kurasa ku birindiro by'igisirikare cyarwo ku mpaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryasohowe n'ubuvugizi bw'ingabo z'u Rwanda ryavuze ko uyu musirikare yasanganywe imbunda ya AK-47 iri mu bwoko bw'9.92. U Rwanda ruvuga ko yarashwe mu rwego rwo kwitabara. Uyu murambo wari umaze amezi atanu mu bitaro bya Gisenyi, gusa igisirikare cy'u Rwanda nticyashatse cyanditse gutangaza impamvu cyatinze kushyikiriza Congo undi murambo w'umusirikare waguye ku butaka bw'u Rwanda kuwa gatanu ushize nkuko byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Nawe yaje arasa ku birindiro by'igisirikare biri ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo, narwo niko kumurasa. Mu kiganiro aherutse guhitangazamakuru, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahumurije Abanyarwanda ku mutekano w'igihugu urinzwe. Gusa nanone umuvugizi wa guverinoma Alain Mukurarinda nawe mu minsi ishize aherutse gutangariza kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ko u Rwanda rwiteguye kandi rukurikiranira hafi ibibera muri Congo, bityo nta kizarutungura.
U Rwanda nk'uko twanabivuze, guverinoma yanabivuze mu itangazo riherutse ubwo hakorwaga amatangazo hakurya guverinoma ikaza gusubiza, yavuze ko u Rwanda rwavuze yuko rukurikiye, u Rwanda rumenya ibibera haba mu Rwanda rukagerageza no kumenya ibibera hakurya, kuko ruzi neza ko ari ikibazo gishobora guturukayo. U Rwanda rero rukaba rwiteguye rukurikira, nk'uko nari maze kuvuga, nta cyaba ngo rube rutunguwe. U Rwanda ruriteguye.
Uku guhererekanya imirambo y'abahoze ari abasirikare ba Congo bibaye mu gihe yakomeje kuvugwa impungenge z'umutekano muke mu karere ka Rubavu. Ibi bimaze no guhungabanya ubucuruzi bwambukiranya imipaka nk'uko ababukora babitangarije Ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Rimba katwibutsa ikiganiro muri sanga mugenzi wacu Diane Nehazwe azoba agitaramishije ejo ku munsi wa gatatu. Turi kumwe muri studio Diane, utubwira byo mudutegurire.
Oriane, ejo numunsi wahariwe kubahiriza gateka k'abakenyezi. Ikiganiro cejo abakenyezi bo muri komora twumviza muherereye ni mwebwe abashinga ntahe turabumva kenshi dushaka ko muza tukabana mu kiganiro. Mubayeho gute, aho mukorera, aho mwiga, aho mugendera, abo mu makambi. Turafitiye ubuhamya bw'abo twamaze kuvuga sha ariho nk'amazi imyaka irenga 20 mu ikambi ya Zaleka muri Malawi. Turanabaramukije abandi bose aho muri, turashaka kwejo muza tukisanzura tukavugana iby'abapfasoni. Nta sujet nkuko bavuga dufise, ariko tuzoyaga twisanzuye mutubwire uko mubayeho, uko mwiyumva, uko no munsi ubasanga. Mushaka no kuturungikira ubutumwa bwanyu kuri radio yacu @gmail.com. kuri mwebwe mwamufise ubutumwa muha abavyeyi babibarutse, abawo mugendana bita bakopin canke abandi bose, umukenyezi umwigeme yakugira akamaro mu buzima bwanyu, muturungikira ubwo butumwa tuzobasomera n'indirimbo murashobora kuzisaba.
Ijwi rya Amerika. Igihembo cy'amahoro na demokrasi cyitiriwe Madame Victoire Ingabire Umuhoza cyahawe uyu mwaka abantu batatu: John William Ntwari, umumenyeshamakuru w'umunyarwanda yitabye Imana mu kwezi kwa kabiri, abaharanira amahoro bose mu Rwanda, na Kambale Musa Vuli haranira uburenganzira bwa kiremwa muntu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni igihembo gitanzwe ku nshuro igira 12. Uwo muhango wabereye mu Bubiligi muri indwi irangiye. Madame Perpetue Muramutse ni umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamakungu rw'abari n'abategarugore, ni ukuvuga abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro. Yavuganye na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana.
Twakurikije kuba umuntu yaritangiye yaragaragaje ko haranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi atarobanuye, icyo nicyo cy'ingenzi, kandi akaba haranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu amwifuriza amahoro no kubaho neza muri rusange.
None se udondaguye wa mugani ari John Williams Ntwari nabo bose mwashyize hamwe, cyangwa se n'uyu Kambale Musavuri, buri wese ku ruhande rwe, n'iki cyamuranze mu guharanira ayo mahoro n'ubwo burenganzira mvuga?
Buri wese ku giti cye hari cyamuranze. Tuhere kuri John Williams Ntwari. Yerekanye ko dukurikije ibibazo biri mu Rwanda no muri kariya karere, atagira aho abogamiye. Ni umunyamakuru uvuga amakuru uko ayabona, kandi agafata igihe cyo kuyasesengura, kandi ntawogamire ku ruhande urwo ari rwo rwose. We icyo abashyize imbere ni gusobanura amakuru, kandi akareba niba ayo makuru afite akamaro kubo aza yabwira. Ni ukuvuga ngo ntabwo we agendera ku bimwamamaza ku giti cye, yagenderaga huko kubifitiye akamaro abaturage. Bariya twashyize hamwe rero bo nabaharanira amahoro nabo na demokarasi, ariko biragaragara ko ari abantu baba baritanze, nabo twashyize hamwe mu gice kimwe cy'icyo gihembo cya kabiri. Undi rero wa gatatu n'uwitwa Kambare Musavuli w'umunyekongo, akaba nawe kuva kera aharanira uburenganzira bwa muntu muri za association nyinshi.
None se ku runana rwanyu arw'abanyarwanda abanyekongo bajemo bate?
Abanyekongo nabo bari tubashyira imbere cyangwa nk'uko dushyira n'abandi banyamahanga, murebye abo twahaye igihembo kugeza ubu ngubu ni hari ndetse abaturuka mu bihugu byinshi bigeze kuri bimaze kugera kuri 12 cyangwa 13. Ni ukuvuga uyu mwaka cyane cyane rero ko n'abanyekongo bafite ingorane zikomeye z'intambara, byabaye ngombwa ko duhitamo umunyekongo kugira ngo dushobore kumuha umwanya tumushyire imbere asobanure ibibazo by'iwabo, kandi tubwire akarengane k'abaturage bo muri kariya karere.
Kuri uyu wa gatatu, isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umutegarugori. Urunana rwanyu rumaze hafi imyaka 13 rushinzwe, mumaze gutsimbataza mute uburenganzira bw'umugore mu karere k'ibiyaga bigari?
Twageze kuri byinshi cyane cyane urabona buri mwaka twibutsa ko twerekanye ko umugore ashobora gufata ijambo akavuga, twerekanye ko dushobora ubwacu gutekereza ku bibazo bitwugarije muri kariya karere, kandi tukabivuga tukabishyira imbere y'inzego zishinzwe kurenganura umutegarugori, kandi nawe umutegarugori ubwe icyo kintu nicyo twagizeho gikomeye, tukamushishikariza nawe kwirenganura ubwe, kuba yashobora kuvuga akarengane kamuriho, kuba kandi yafata n'ingamba zo gukemura ibyo bibazo. Icyo nicyo twagezeho.
Madamu Perpetue Muramutse, umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga bw'abari n'abategarugori baharanira amahoro, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe Venuste Shimimya.
Makurira Ijwi ry'Amerika arabandanya. Mu Burundi, sentare ya Ntahangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu batanu, abagore batatu n'abagabo babiri baserukira amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Elojwiri Kaneza.
Abacamanza ba sentare ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi bumvirije abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi mu ndwi iheze, iruhande y'icyaha bikekwa ko cyo guterera ibikorwa by'iterabwoba cyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe umutekano umushuhira bagihagarikwa, hiyongereye ko ibyaha by'ugaragaza inzego no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitubwiye. N'ishyirahamwe IDHBL rikora amatohoza ku Burundi ryarumvise ayo makuru. Karina Tetsaki n'umushakashatsi mukuru muri iryo shyirahamwe yabwiye Ijwi rya Amerika kakwi hagarikwa ryabo ryahonyanza amategeko asaba ko borekurwa atakirinze gusabwa.
L'initiative pour les droits humains au Burundi est
mu mugambo harabira gateka kazi na muntu mu Burundi turaraje ushinga nifatwa gizo mpirimbanyi zitanu n'ibyagirije bitagira urufatiro babegetse ko dusaba ko borekurwa vuba bwango. Abategetsi b'u Burundi barimo umushikiranganji w'intwaro yo hagati bavuze ko bo babateye iterabwoba. Mbega isano hagati yabo bantu amashyirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba riri hehe? Banagirijwe kandi guhungabanya umutekano w'igihugu ukugarariza ego no guhungabanya ubutunzi bwacu. Nukuri ivyo byagirije ntibigira ifatiro. Bivugwa ko abategetsi babaziza kuronka imfashanyo mva makungu mugabe ivyo nta mategeko abibuza, kandi si icaha gihanwa n'ubutungane.
Kubwa Tertaki anakorera ku bibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, mu myaka 2025 iheze ifungwa rya abapfasoni batatu n'abagabo babiri baharanira agateka kazi na muntu ryerekana gashavu leta ifitiye umuntu wese acikiriza cyumviro. Kita bitandukanye n'ivyo yifuza.
Ce cas est emblématique de la manière dont le gouvernement burundais réagit à des organisations.
Ivyabaye byerekana inyishure leta y'u Burundi ifitiye amashirahamwe yinuba mu kwihora abayaserukira haho nyanzwa amategeko. Ibi biri mu rukurikirane rw'ifatwa gy'izindi mpirimbanye mu kiringo c'imyaka myinshi. Dusanga hari urutonde rwashizweho gwisubiriza hafatwa uharanira agateka kazi na muntu canke umumenyesha makuru hakabugwamo ku rwego mpuzamakungu maze akarekugwa inyuma y'umwaka canke ibiri hanyuma hagafatwa undi gutyo gutyo. Nibutse ko umunyamakuru Florian Irangabiye akivundiye mu ibohero inyuma y'amezi atandatu hagaritswe ubutumwa buratomoye. Leta ntihanganira abayivuguruza mbere n'ibikorwa byiza by'amashirahamwe ku banyagihugu b'Abarundi.
Inyuma y'imisi ibiri abahanya hagati y'akazi na muntu bafashwe kwa 16 ukwezi kwa kabiri guheze umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yavuze ko ivyo bikekwa ko leta ifite ivyemezo. Martin Iteretse
bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi kungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebwe amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nka mwibitango finance ma terrorism
ariko muri DH bebasanga ingendo ari gihushane y'ibyo president ndashimiye adasiba gusezerana.
Ces arrestations sont en contradiction directe avec tout ce que le président
yamuhagarikwa ateye kubiri n'ibintu byose president yasezeranye. Yasezeranye ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ukwigenga ku butungane ariko biragoye cyane kwizera umuhango wiwe mu gihe leta ikoresha ubutungane nk'igikoresho cyo gucinyiza societe civile. Ibi biteza urubwo Burundi president ndayishimiye na leta yiwe muri rusange.
Abamudogera mukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye arabazi yagarutse ko mu ndwi heze ari mu masengesho y'inama nshingamateka na nkenguzamateka.
Tujeje kunegura hari n'abatacyumviriza amadiskuru yanjye ngo tuvuga turabizi ngo n'umunwa gusa mugaragaje adabwira na Yesu yarapfuze gushika bamwica asigavuga ati ndabibabwiye icyo mumenye ubutazobikurikirana akazi kiwe.
Muri mateka Armel Niyongere yasanzwe yari mu bahanganye hagati y'akazi na muntu avuga ko bagenzi be bafunzwe haho nyanzwa amategeko uko niko yabisigurijwe ijwi ry'Amerika kuri telefone.
Ibyo rero bikaba biri mu rwa rukurikirane rw'uhohotera abandi hagati y'akazi na muntu hamwe n'abamenyeshamakuru ibyagumye birangwa intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste ndayishimiye igihari karimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishyura no kwizana bazoba ibya demokrasi. Uri kuraraba uyu munsi urabona neza yuko by'agateye akazi na muntu byo kwishyura no kwizana byose yatabiriho.
Icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa munyororo uri hagati y'imyaka 10 na 20 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga. Mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eroje Urika neza ijwi rya Amerika.
Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afrika BAL riraje guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu i Dakar muri Senegal. Nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina. Azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira i Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu. Amatsiko yanyu azashirira i Kigali ahazabera imikino ya nyuma y'igikombe. Ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38 ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi. Mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Atishwe cy' Amerika turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabashikirije ariko mbere yaho reka tubwire ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Twabwiye ko kuri uyu wa kabiri u Rwanda rwashikirije Republika ya Demokratike ya Kongo ibiziga bibiri by'abasirikare rubicishije mu murwi ushinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga binini. Twabwiye ko mu Burundi guhera kuri uno wa kabiri abakozi bo mu biro vya president w'u Burundi abo mu biro vy'icegera ciwe n'abo mu biro vy'umushikiranganji wa mbere
babwirizwa gutangura umunsi wabo w'akazi n'amasengesho y'iminota 30. Ayandi makuru murashaka kuyaronka kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Bari muri kumwe na Henry Tangishaka, ndabashimiye, ndashimiye na Nadia Taha yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mugire umugoroba mwiza mwese, murakoze. Thank you.